Mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Mwiweneza nchuti, muteza matuku wigani uvijiju gya Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinyagwanda, tuligene kerezo gya chumi na rimwe ukwezi kwa kane kwa bibiri na chumi nindwi, mri studio ya chumi numunani, mri kumena jowe diani na hazwe, dongo wigani rovino mganya.
Usangari kwa nasega, ahethru yoya, afisa wanda, tuchangye wane, basumba na gira gameza tana tano, ukabugu tano umono we kuweliki. Awana yungo uzima nijo vino kandi, akomei, awawanu usiniru, nivu, tuwarongisi, duha wabura matari.
Uyu ni Terence Ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ku kibazo c'abantu bava mu ntara zitandukanye z'u Burundi baza gusega mu gisagara ca Bujumbura icabanyedini bagona ku ico kibazo mucumva handi hato hagataho abana babatwa bahungiye mu kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania bariko baraheba amashuri ku bwinshi babitewe n'ubukene navyo turabigaruka ko handi hato hakurya amazi ibitigiri by'abanyororo banyongwa byaragabanutse cyane. Ariko imbere yayo makuru y'ijya nino ndabemereye mbanze ndabwire muri make ku ikambi impunzi n'abimukira yahitwa Grand Sainte mu buraruko bw'Ufaransa yarimwo impunzi zishika ku 1500 zigizwe n'abayislamu bo mu bwoko bw'abakurde bo mu gihugu ca Iraki yarayihira tokombera isigara rumunyota abantu barenga 10 barakomeretse nkuko vyashikirijwe n'abajejwe kuzimya imiriro muri iyo ntara ya Grand Sainte. Amakuru ava mu bajeje intwaro muri iyo ntara avuga ko intandaro y'uwo muriro ari uruhagarara rwadutse hagati y'Abanyafghanistan n'Abayisilamu bo mu bwoko bw'Abakurde aho abashika batandatu bakomeretse cyane. Ku mugabane wa Afrika muri Sudani yumanuka abantu bashika 16 baraye bicwe n'akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho kica abanyagihugu kabahora moko yabo hababibonye begeka ngo bwicanye ku kagwi kitwaje ibigwanisho gashigikiye leta yo muri Sudani yumanuko hishamwe impuzamakungu ONU yatangaje ko abakozi baryo biboneye maso yabo ibiziga birenga 10 mu bitaro hamwe n'abantu bo mu bwoko bw'abaluo n'abaferti bakomeretse cyane abava muri ubwo bwoko akaba ndetse ari nabo bahigwa ruhongo ishamwe impuzamakungu ONU ryamye rigabisha akatari gake kwashobora kuba ihonya bwoko muri Sudani y'umanuko. Ku mugabane wa Amerika naho ubutungane bwa Leta Zunze za Amerika bwanyonze abanyororo 32 mu mwaka wa 2016 ni mu gihe ibitigiri vyabishwe muri ubwo buryo vyagabanutse ku isi ku bice bigera kuri 37%. Ivyo vyatangajwe n'ishamwe riharanira agateka kazi na muntu ku isi ejo Amnesty International rifise icicaro i Londres mu Bwongereza. Umunyamabanga mukuru wa Amnesty International Salih Lacheti iryo gabanuka ryo kunyonga imbohe yavuze ko ari icizere kubaharanira agateka kazi na muntu. Muri rusangi Amnesty International itangaza ko abantu bagera ku 1032 aribo banyonzwe ku isi muri 2016 ni mu gihe muri 2015 ibitigiri by'imbohe zanyonzwe byashika ku 1634. Radiojuki Amerika mutkumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumvigana iyo vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikira muri mu ikambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe tuanze tunyarukire mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo ay impunzi izwi ku izina rya Minani Michelle iba muri village y'umunani yitavye Imana mu gatondo kuno wa kabiri biturutse ku nkuba ya mukubise gihe yaravuye mu murima. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo atugira byinshi kuri iyo nkuru.
Uyu mugabo witabye Imana uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko akaba yakubiswe n'inkuba igimvura yarimigwa muri iki gitondo ahagana mu masaha moya n'igice ubwo yaravuye mu murima uri mu kibaya cya Rusenda aho yarasanzwe ahinga. Iyi nkuba ikaba yamukubitiye aho yari yaje kugama imvura mu nkambi muri village 9. Umuyobozi w'agarara incabwenge ziba mu nkambi yo mu Rusenda Ninazwe Marechal avuga yuko nyakwigendera wakubiswe n'inkuba yasize umupfakazi n'abana 4. Andi makuru kandi avuga yuko Minani Michel yaba yarasanganywe ubwayi bw'umutima bwaba bwabaye intandaro yo gukangwa n'inkuba agahita yitaba Imana. Nibizi Foste useruka impunzi z'Abarundi mu Rusenda ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika yavuze yuko aribwo bwa mbere inkuba ikubise impunzi kuva bagera mu nkambi yo mu Rusenda mu mwaka wa 2015. Tubamenyeshe yuko umuryango nyakwigendera Minani Michel ubifashijwemo n'ishyirahamwe rya Save Children bari gutegura uburyo bwo gushingura uyu mugabo wahitanywe n'inkuba.
Ubu bari mukuru wa village 8 asanzwe aturuka kandi yarafashije no kurongora iyo village kuko urumva ko ari mu barongozi barongora iyo village. Umwanya tuheze yambwira yuko bagume bagane na mukiwe amarira yo yari menshi kuri mukiwe n'abana biwe kugira ngo bashike ku biro bya Save the Children ishyirahamwe isanzwe rigenye iby'imibano kugira ngo mu nkambi kugira ngo bamukorere isanduku bongereye amahambane n'iteka.
Badasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenyi.
Urakoze Vedaste Ngabo tukiri rero mu makambi na inabice ku masonga hari kibazo cyo kwiga kubana babatwa bari mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania. Ubukene ni kimwe mu biriko birahebesha abana babatwa amashure nkuko muvyumva mu ino nkuru ya Leon Sengabo akweje ujya Amerika mu ikambi ya Nduta.
Bari bafite indoto nk'abandi bana abo nabana b'abarundi bari mu muryango w'abatwa bahungiye mu kambi y'impunzi Nduta muri Tanzania.
Urashobora kwiga ugatsinda ukaba nk'umwigisha wo umuperezida wo ukaba nk'indi ntwari.
Urashobora kwiga amashuri ukayatsinda ukaba umwigisha ukaba umuganga ukaba no mu zindi nzego kandi zikomeye kandi ugasanga urarose akazi utandukanye uri mu twakazi ukiga ukayatsinda nawe urumva amahoro kubera bamwe bamwe badakunda gutsinda amashuri kubera izo ngorane.
Ibyo byifuzo byabo bisigari nk'indoto ku bana babatwa muri iyo kambi ku bahungu nko ku bakobwa. Abatari bake mu bana bo muri uyu muryango ukwiga bitera bibananira soko badaciye ubwenge. Ubukene barimwo aha mu kambi y'Induta nibwo buri mu bituma bakuraho bagaheba amashure inzara ubwa mbere. Uyu mubyeyi ijwi rya Amerika rya musanze imbere y'umuryango iwe abana bose babiri nta numwe akija kwiga. Uyu mubyeyi ari mu mubabaro.
Ingorane byatumwe batabandanya amashuri n'ubukene n'inzara. Nk'ubwa mbere nko mu mwuga nkora nta kintu mariye ubu. Ngize ngo ndabitware mu isoko nta mara ndabikura mwose kambika ku isoko nkagumeza iyo nyene. Arabona n'ubu ko ntakita no kubiraba no kunabiraba. Cyo yabana nipfuje ko biga kuko no ngaha muhero urabona bicaye nta kindi kintu bakora atari kwigwa bicaye ngaha ukupfa umutuzi konyene. Cyo nipfuje yuko bajya kwiga nuko gusa mbona ingorane fiso umwana araye ubusa uyu munsi akabwirirwa ejo ntazoza ku ishuri.
Abigeme bajya barahebye kujya kwiga hejuru inzara bavuga ko n'ubukene bw'agahuzu bubahanze igituma abandi banyeshuri babinuba.
Maze amezi ane ntiga kubera tutaronka impunzu zo kwambara tutaronka n'ibyo twifashisha. Urazi yuko warabe ubusa utoja ku ishuri. Turashobora nko kujya ku ishuri nawe urazi utameshe n'ukumeze ufise nk'agahuzu kamwe ko wirirwamo ugatwara no ku ishuri ukagenda utameshe. Abanyeshuri barashobora kukwinuba ati wewe ni igituma wewe utotuje impara ati wewe nk'umesa. Je nari sanwe niga kubera umuryango wacu w'abatwakazi baratwinuba cyane. Fise imyaka 12 niga mu mwaka wa gatanu aheza amezi ane ntiga.
Kubera iki wahe ishuri?
Kubera tutaronka impunzu zo kwambara naho tukogenda ku ishuri tutameshe baratwinuba cyane.
Reka n'aka kana k'agahungu kahora kiga mu mwaka wa kabiri kubura ibyambarwa nako nyene kabona ko bikabereye intambamye.
Ntabishire kubera tamhudu. Fuso gahudu kamo ndirigwa na muhira.
Aka kandi gahungu kiganiye ijwi rya Amerika kavuga ko kugira kaje ku ishuri bisaba ko baheba gufungura.
Jewe ndo mwana wo mu majyango w'abatwa mfise imyaka 14 sindonka impuzu zo kuja ku ishuri. Niyo abavyeyi barimo barazihiga baguza ibyo twopokeye kugira baronke impuzu njana ku ishuri nahone nyene twemera kurara ubusa.
Abo bana rero ingorane zabo ntibazigumizamwo barabyiganira baba bigisha cyangwa mbere n'ababyeyi babo ariko bavuga ko bibi mfaga gusa izo ngorane rero zishikira abana babatwa nabigisha babo barazizi ariko kubw'uyu mwigisha mu muryango w'abatwa yaganiriye n'ijwi rya Amerika ni ngorane basangiye muri rusangi n'abandi bana bose muri iyo kambi
nagiye nagerageje ndaraba ndabona yuko ibyo byose abantu b'iwacu babatwa ariko bariyika nabonye vraiment yuko bibereye muhira urumva nibasinda bibazwa mugabo icyo gihe nari nagerageje ndaraba ukuntu nobegeranya kugira ngo umuntu abahimirize twahaza turahura n'ababyeyi babo umuntu akababwira yuko boreka abana b'iwacu bakajya ku ishuri naho harimo ubukene ntangere ubukene buraboneka si ku batwa gusa ndiko ndaraba amuhungiro vraiment abana bose hari ubukene budasanzwe mugabo kuya nyine byari biri mu Burundi ino naho mu nkambi naho nyine niko bimeze n'ukuri nimba ubukene buri ku bandi nyine abandi barundi kuba twaho birarenze
asaba abana n'ababyeyi babo gushinyiriza kubwiwe impera n'imperuka impera izoboneka abamenyesha ko aho bari nawe nyine haciye
ndibuka nkiri mu Burundi byaragoranye cyane kugira ngo nshobore kwiga kuko uretse yuko araho nasiba bakampa iteko ngasiba tugashora inkono na mama twajya kure tugashora inkono byari bigoye ntibyari byoroshye aho se twakorera mu bintu bitari byoroshye n'agahuzu nyine washobora gusanga ako ntonzemo kuva ku wa mbere ndagashyika ku gatandatu ariko ntondamo aya nicyo gituma nagomba mpanure kwanza imiryango yacu yabatwa ngo imanze yihanganire ibyo byose ubwo kene barimo kugira ngo bareke abana baje ku ishuri kuko n'ubundi kubagumiza muhira byo haba bituma bajya mu zindi ngeso mbi.
Leon Senyo Ngabo induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Leon Senyo Ngabo mu kiganiro rero cy'abarongo ya masengero n'amadini mu Burundi cy'uyu munsi turagaruka ku ruhara rwabo mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso zivuye kukura cy'abantu bakora nivyo twanatanguye kuganiraho kwa kabiri w'indwi ihera muri iki gice cha kabiri turaza rero kugaruka ku kibanza cy'abantu aho nikora bari mu basanzwe bari muri uyo mugwi wo gusega no mu zindi ingeso mbi ni mu gihe leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kubasubiza ku mitumba itandukanye mu ntara iyo baje bava umunyamakuru wacu Ibujumbura Diane Ndonse atangura ikiganiro ciwe atwakirira abatumire muri studio Ibujumbura.
Ego Diane ni nahazwe murakoze gusubira kuduha mikro hano Ibujumbura ntangure ndamutsa abatwumviriza ndabibutsa kandi ko tuvuga ku gice kigira kabiri kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura cy'abantu bakora aho abatumire b'uwo munsi bavuze ko ari kibazo kinini cyane gikwiriye kwicarigwa kandi kigatoregwa inyishu mu maguru masha. Uyu munsi rero tuvuga kubijanye n'ikibanza cy'abantu aho nikora basanzwe bari muri uwo mugwi w'abasega kandi bakora n'ingeso mbi zijanye no kubura ico bakora. Nakire rero abatumire bo mu kiganiro cy'uyu munsi ntangurire kumunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntayiraja asanzwe kandi ari n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje. Terence Ntayiraja ndabaye mwaramutse.
Ndabaramukiyemesha makuru ndaramukiye ariko batwumviza bose.
Nakire kandi na Musenyeri Erast Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura y'isengero rya Anglican ndabaramukije kandi ndasuye kubakira muri kino kiganiro.
Ndabaramukije.
Nakire kandi na Oda Ndumwami arongoye ishyirahamwe Rukirisu gitaho bantaho nikora ariyo Fondation Tabita Action na mwebwe ndabaramukije kandi nongeye gusubira kubaha ikaze mu kiganiro.
Turabaramukije mwese.
Twatangurira ku waserukiye leta akaba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu muri kino gihe abasega canke izindi ngeso mbi zivuye nyene kuko kubura cy'abantu bakora canke kuzindi ngeso mbi zabo nyene bariko barirukanwa mu gisagara ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu mbega iyo muri ko murabarungika mbega baca bajahe mubashira he.
Murakoze cyane. Tumaze kutohoza neza abantu benshi wasanga bariko rasegereza ngaha mu gisagara cha Bujumbura twasanze benshi atari abantu bana mu gisagara n'abantu bavuye ruguru bakava ko baje kurondera ubuzi hamba bataburose rero beshi bagaca bigumirino abarasanga ari harimo babakozi baza gukora mu nzu harimo n'abakobwa cyangwa abahungu bamugasanga kumbe barahuye n'ibya byo gutwara inda batifuza manzo gacyusanga bamaze kuzijyana ntibatwirike kusubira iwabo bagaca bibera muri ico gisagara bagisegereza batazi n'abavyaye kwa bana. Tumaze gutozera mu gisagara cha Bujumbura dusanga beshi barafise iyo bava iwabo kandi ico bakora kitabuze niho haca barusasuma rwabo hanyuma bamaze kwiganizwa hamwe dusanga vunara zitandukanye ico gihe babura matari barahamagawe umwe wese kwakira biwe barakadugane wabo kugira ngo baje mu mihana yabo baje iwabo kugira baje ku mirongo nk'abandi baje ku kivi ni muri iyo ntumbero ivyo bikorwa vyabaye mwabonye.
Barashoboye kuronka aho bakigwa beshi barashoboye kumenya kandi iwabo mu mihani wabo.
Yego cyane abeshi haca babura amatacyo kurana ba mutanteri bakabaza imiryango beshi bashasanga barabazi abatari bake baramaze gushika iwabo ariko harimo nabashobora gutora kugira ngo asubira garuke nyene ariko ahanini tuvuga ko beshi abatari bake muri abo bamaze gushika iwabo mu makomine ubu ari ku mirimo nk'abandi ariko ntava ku gikorwa kirahera kiracabandaye.
Musenyeri Eraste Bigirimana mwebwe murongo isengero rya Anglicane Diocese ya Bujumbura mufise n'amasengero ya Anglicane ari mu gihugu cyose mbega abo bantu basanzwe bari muri izo ntara uruhara rwanyu n'uruhe namwe kugira ngo mufashe be nabo bantu kuba mu mihana yabo no kugira icyo bishikanye ko mu buzima.
Abo bantu bantu nikora abo bantu usanga bari mu bisagara barahari kandi abo bava mu bakristo bacu benshi usanga ari abakristo mbere baja mu masengero cyanke babatirijwe ariko ugasanga bari mu mabarabara rero usanga uri mu ibarabara abafise igituma yahaje umuntu atohoje neza usanga hari imvo zitandukanye zatumye baba muri iryo barabara harabaza barondera akazi harabaza mu bisagara bakurikiye kumbure abagenzi cyanke incuti bariho turababona kandi kuri iki gikorwa leta irikirakora turagishyigikira ni igikorwa cyiza cyuko abantu bosubira iwabo kandi bakajya kubikorwa ariko icyo twari ko turifuza nuko icyo gikorwa cyokorwa neza kigakorwa mu buryo bwiza hariho gufata neza abo bantu kumenya iyo bavuye ni byiza ariko kandi kumenya umwe wese icyamuzanye n'icyo ari karakora mu gisagara bakakimenya hanyuma mu buryo bwo kubasubiza inyuma umwe wese bakamusubiza iwabo fatiye kucyo bamubonyeko hanyuma hakabaho no gufasha kuko naho bo mukura ibujumbura bakamujyana nko mu Ruyigi arashobora gucyashikira mu gisagara cya Ruyigi nyene ugasanga ahubwo ajyanye zange sombi ku bwacu rero twagira tuti hobaho gukora ibikorwa byiza ariko kandi habaye kubahirizaho agateka kazi na muntu wese mu gateka kiwe.
Ego yavuze neza yuko babashize mu minwe y'abarongo intara no mu makomine kandi yuko bazobigisha turi kumwe ngana Oda Ndumwami avuga yuko bavugira abantu aho nikora kandi ishira mu ryabo baravuga yuko bashira imbere ibijyanye n'inyigisho mwebwe ico gikorwa mwebwe mugifashamo gute iyo ntumbero leta yafashe.
Intumbero leta yafashe yuko abantu baje ku kivi ni intumbero nziza kandi turayishigikiye nkuko musenyeri abivuze abo bantu nikora bari buryo bwinshi twe kuba haba hafi no kuganira nabo twarasanze haraba abaje kubera ko batagira icepfu ca ruguru n'ukuvuga batagira n'abavyeyi batagira iki ugasanga umwana abaye mu ibarabara hariho nabandi narababwiye baba bifise nk'abo bana bo mu kizungu ugasanga ari mu ntahanga ari karanura umugi amaze kuba umunyi wa rumugi tumufata nka ntawo nikora kuko nawe hari ikintu aba yatakaje mu mutwe hariho nabandi bakora ubumaraya kubera ko babuze uko babigenza hakaba n'abandi bakora ubumaraya kubera nabo nyene ubona ko bifise iwabo abo bose baguma babagwa ntaho nikora kuko baba ariko baragendera mu bintu nuvuga bitari byiza icyo twe duhagarara ko cyane cyane
icyo mufasha cyane cyane mu guherekeza umugambi wa leta
umugherekeza umugambi wa leta twe turiko turigisha abantu kuko muribuka ko kwa Mungu bintu heze twakoze conference murabona abantu tusohoye duhaye ama certificat harabaho nabantu bitanga baravuga ati tugiye kubaha imitahe bashobore nabo kubandanya ubuzima kandi twasuye no kugira iyi wa Mungu nyene gindi huriro ryabo bantu aho nikora nukuri bavuze ati twebwe twumva dusezeye Burundi gusabiriza na kaga kabi
mbega babisezeye ni kuvuga bacha baja mu buzima ubuhe
bakeneye rero kibahagurutsa ni kimwe twamye tuvuga muri abo bantu aho nikora rero hari abandi twasimbye hari abandi bigwaruka nabo bariko baraheza amashuri nabo nyene bagaca baca kumarigara ku mabarabara kwera batagice bakora nabo nyene tubahima
bakazoja muri uwo mugwa abantu aho nikora
baraje mu mugwa ntaho nikora kuko aramara imyaka 5 ingahe ari mu ibarabara ataka intari karakora twe duhumiriza abantu kwiga entrepreneuria
ibikomwa
byo kwiyungunganya hanyuma mugabo tugasansibiriza abanyagihugu tukavuga tuti umuntu wese dusubire muri wa mutima w'urukundo umuntu ahagurutse uri hafi yiwe
musenyeri ka tubagarukane ko kino kibazo mwebwe ikiganiro hanini gihagaze kuri mwebwe murongoye amasengero n'amadini abo bantu odari karavuga ko ari kubahagurutsa mwe mubahagurutsa gute
cyo twoterera ni inyigisho twashobora gushikiriza abo bagishoboye bagashobora kwingunganya bagakora ibikorwa byo bateze imbere ibyo bikorwa babironse bituma badasubira hajya kwibarabara bituma badasubira muri ibyo bibi ariko cyane cyane umwanya wabo bakawutanga mu bikorwa mu gukora kizobateza imbere kandi kizobatunga aho kuwuta mu bitagira ikimazi imwe twavuga kujya mu ngeso mbi n'ibindi ariko cyane cyane bagahamagarirwa kujya ku bikorwa byiza bibafasha
iwanyu mu ntara.
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Terence Ntahiraja n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kandi akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji. Mwavuze yuko bantawo nikora abo bantu basega bari hirya no hino mu bisagara, yuko mwabashikirije abajeje intwaro mu ntara zitandukanye ko bazobaha inyigisho zingene bakwiriye kubaho. Yaba musenyeri, yaba abarongo amashirahamwe yita bantawo nikora, bavuga ko ari kubigisha. Mbega uko kubigisha, bamwe bose bakora ukubigisha kwabo canke n'igikorwa muriko murakorera hamwe?
Jesse navuga yuko abatwarwe tari bantaho nikora adukije gutandukanya ibintu ko gusigura ntaho nikora tubanza kuvyumva kumwe umbuye ntaho nikora twegwe mu bushikiranganye twumva impfuvyi zaje abana batagira abavyeyi tamo vyeyi numwe turumva abafakazi usanga no kuri ofisi imiryango mugabo atabuge tubishikanye ko turumva intabwa wasanga abagabo benshi bataye abagore bigiye mu mahanga bakamutana abana babiri batatu ugasanga bayeho mu buzima bugoye cyane naho bafise ako kazi ugasanga ari mu ngorane kandi twe turavuga ibimuga uravyumva hanyuma kandi aho turahita tukumva icyo bita abana guyore za fadolari za fano na kompa yo ry'abana bajawe bagatambwa ugasanga bakurira mu ibarabara barabaho bavugwa n'abamaraya bakabatanga aho bagaca bagenda abo biratandukanye twebwe abantu twarungise ruguru nabo bantu bakomeye bafise amaguru n'amaboko bafise ubwenge bataye amakomine yabo n'amatongo iruguru ngo baje kurondera ubuzi bakumva ko basimo y'ubujumbura usanga ariko arasega ahetse uruyoya afise abana batatu canke bane basumbanyangira ngamezi atanu ukavuga uti no umuntu we kubiriki abana ayibwo buzima n'ivyo bintu kandi akomeye abo bantu bose rero bakomeye abo bantu bigize abantu aho nikora kubwanye ndavuga ko atariwo kubera ubunebwe no kudashaka gukora nibo twarongitse duhababura amatari nitwafashe kimbwa kitashoboye hari ibigo bibijejwe nitwafashe abamwe twavinabre ariko rafashwa n'abanaka oya dutandukanye ibi
ni kuvuga nk'abashoboye kugira icyo bakoze
bashobora abantu rero batacho baheza amaboko kandi bakomeye bakirwa baseka kandi bakomeye bakinyigisha zo kuca ku kivi bahindura ingendo n'inyifato kuko barashoboye
mugabo bandi abo mufata abantu aho nikora bararekuriwe gusega no kuba mu rugo
nabo ntibarekuriwe aho dusaba rero ko hari abantu amashirahamwe yeshi yagize imigambi haravuga yuko ngo bafasha impfuvyi ibiki nibakohera baje ku kivi hanyuma leta bashigikire hanyuma kandi nabandi bagira neza abandi bafasha mu Burundi badufashe nkizo mpfuvyi z'abana batoyo kandi ibigo birahari arababikira canka abandi n'amashenge atandukanye bazi kwitwa ibikorwa babikora abo nico gikorwa cyabo mu bisanzwe niko bimeze ariko tuvuga tuti afise ni wabo mu gihe akomeye kugira ankadirema afise ni tonga kurima ko navyo biraza kurusha ni muri iyo ntumbero twabikoze
mbega abo bose baba bafise none amatongo nivyo bashika
bakora mu bari imbere yuko barungikwa hari abamatohoza umwe wese aravuga iyaje afise urangamuntu nico gituma ntiwiyadukiza ngo baramatari mu cyangwa zo gutora abantu bawe atavyazi
ariko hari
bakoranye n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Bonye ndo baravuga ati jemba ngaha baye abantu bose twaduganye nta giturumbuka cabaye
ego ariko
kuvuga rero yarungikwa ahantu wenyene yavuze ko ari wabo
ashaka kuvuga ko ari wabo ariko hari ngorane zitandukanye zageze aba mu gihugu nk'intambara bamwe bakaba barahunze bakavukira hano mu gisagara ku bw'imvu zitandukanye z'ubukene no kutagira mamuko sinzi ko bavuga mamuko
washa umunyagisagara urumva uwo yavukiye Bujumbura n'umunyabujumbura amunyo rero umukuru w'igisagara bacha biga ingene bagira ankadema yabo nawe arongoye intara nk'abandi
nashaka kuvuga nk'uwo aba yarasubijwe mu ntara mugabo ugasanga nta tongo iwabo afise
ibyo nabyo
rapansi waba araritwaye canke harabazi
naho rero duca dusaba abajeje intwaro inzego zose gufasha abo bantu barenganijwe riga naho nyine icyo gikorwa urashaka gusanga nk'abana mu miryango baromowe na base wabo bakamwomera bakigarura amatongo naho iyo tugomba kumututorwa uwo mwana kugira arenganurwe kandi intwaro ibigiyemo birashoboka
ariko nagira ntunganire gatonyi kubyo twariko turavuga mu byanya ntawe nikora nka twege nkishira hamwe turahagaze cyane kugwaruka ugwaruka rufise ubwenge rufise namaboko ariko ugo gwaruka rudashobora kuronka akazi bose niba leta cyangwa imashyira amatoshobora kuba akazi ariko ugo gwaruka jewe ndiko ndavyumvira ndabona ko atagikozwe kugira ngo ugo gwaruka ruje kubikogwa ndabona imengane ngorane babugo gwize babugo rutize babago twisaba no mwibarabara nduvume ngo hari cyokogwa kugira ngo abo bantu baje ku kivi ndatanga nk'akarorero iyo kuramo igisha nk'ibyo bya entrepreneuria aravyiga ukabona ko yabimenye mugabe igisigaye umuntu wese yamakenera umuntu amufata ukoka kamududza birasaba rero ngo habeho
amudugisha inyigisho cyangwa amudugisha amafaranga
inyigisho ziba zatanzwe abakeneye nimba ari uwo mutahe mutonyi nimba ari ubwo buryo bwo kuexpert iryo tongo giwe cyangwa ubwo bworozi kugira ngo aronke ikintu gishobora kumuhagurusa muri uwo mugambi wiwe kuko imigambi baba bayifise mugabo ukabona hari ikintu babuze cyo tuma bahaguruka
yego reka twumve musenyeri nawe cyo bivuga ko
nagira ngo icyo nongera ko kuri ivyo muri uyu mugambi uko bakura mu bisagara no shiramwo icyifuzo ni cyifuzo kiwanje yuko abo bantu bo banza kumvirizwa n'abantu bakuze bari mu makondisiyo yukuba mu bisagara ariko hari ishabitumye rero kumvirizwa ndibaza yuko cyo bikintu kiza cyane hanyuma icya kabiri abo bantu no kubereka urukundo iyo igikogwa ushaka gukorera umuntu ugashyira imbere urukundo nabo nyene aroroha mu mutima agatahura yuko uwo mugambi umufiseko ari mwiza kandi ari ku nyungu ziwe no kuneza yiwe ariko abonye ati ni intware yafashe ingingo yumva yuko umenga nukwirukanwa gusa mu gisagara birakwiye ariko icyo si cyo cyoje imbere umuntu afite uburenganzira bwo gutembera mu gisagara bwo kujya hariya aruguru mu gihugu ariko kandi afise icyo ari karahakora tugatohoza abo bantu bakora iki hajya mu ibarabara hama tukagira tuti uyu reka tumufate gutya tumufashe gutya nimba ari kuduga akaduga nimba ari kumufashiriza nako ndiyumvira nti leta yoshobora kubikora igafashanya n'abajya bagejwe by'imibereho y'abantu abapsikologe kumbure mbere n'amashengero kuko barya a urashobora gusanga naho yirirwa hajya kwibarabara ku munsi w'Imana hari aho ajya gusengera naho yirirwa hajya kwibarabara hari ahantu yanditswe yabatiririjwe tukaja hamwe tukiga zovuga ku muntu umwe wese ariko turashobora gusanga tubashyizemo migwi nk'itatu hanyuma inyishu zigatangwa dukurikije ku mugwi atagufatira mu kivunga
yegome umuntu yumvirije mufise ibintu biri mwese muhurirako kijanye n'inyigisho hamwe no kugira icyo bakora mwebwe mwaserukiye leta mwebwe terance ntayiraja umusenyeri yavuze yuko hakwiriye gushigwaho umugwi ugwego rugizwe na leta nabo mashira hamwe nabo rongo ya madini n'amasengero kugira ngo bige ku kibazo cy'umwe umwe ku buryo umwe wese adasubizwa iyo yaje akomoka ku nguvu cyangwa akomereke mu mutima kugira ngo akomeze kumva ko igihugu kimukunda mwe mubivuga ku ikivi
mbo jewe icyo mvuga ko urabona ko abantu batandukanye bavuye hirya no hino no mu kubikora nabwiye ko dutandukanya abana bariya ariko nagira nongera imbere ariko baratwumviriza ntibura uruhara sugwa leta sugwa amashanyarazi no gwatwese n'imiryango uti kubera iki ndabivuze gutyo birababaje hari imiryango itoteza abana kuko babuze ababyeyi umuntu uvugana nakiriye umuntu yari yagiye gusenga umwana wiwe ariko arakira n'abandi bana babanyi bamubeshera ngo abije amafaranga ibihumbi ngo 30 bashusha intambi baraturira ku itama no mu matwi amafoto nayabonye nakanda bahaye none mu mijyago turi ko turakora gutyo uwo mwana abaye traumatize akajya mu ibarabara umuntu biheza bikagenda gute ica kabiri mwari muzi yuko hariyo abantu ngaha bagore bakotesha abana bakuye mu mashuri mu za buterere biriba gusega bagira vesema Mujye rero kugira ngo mwese dufate izo ngingo hariho imvo nyinshi birababaje umuntu yari umuvyeyi yatwiyoza guhanura umwana ko aguma ku ishuri ahubwo amukurayo akagira umugwi w'abana benshi baza gusegeza mu gisagara bakaja kugira verisema ejo bakazosubirayo ishuri bagaheba waruzi ko biba mu ntumbero yatumye n'izo ngingo zifatwa abo bantu bakora bene igihe ugasanga si n'abantu bino ni baba bari na kubwira abantu ngo baje kuhodera akazi bagashaka kugira akazi kabi ko guhonyora gateka k'abana aho kukubahiriza aho naho nyine barakeneye bugere kugira dufashe iyo ngingo n'iyo cyose biri mu byabitumye biba kugira bitonganuke n'iyo bavuze ndabishigiki mu bisanzwe abo bantu bose ubwa mbere ho nyine hariho abantu aho nikora
ngira nibyo
hariho abantu aho nikora ubwa mbere babugumamwo n'ibi mwigisha batari ikimuga ahejo kidashobora gukora uvuze ugwaruka hari ico n'ikintu gihambaye ni nka bombe
eha bitaho
abana baheje fundamentale ni beshi muri iyo ntumbero cyo gituma etrike rubaka vya bigo by'imyuga kugira ngo tubigishe kwibeshaho mu buzima muri kazoza kandi nyine
nuko rero warakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe tubaye tubarari ki gice ca gatatu kindi ca kino kiganiro muzoshora gukurikirana ku wa kabiri uza nino ngaha rero dusozere ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bashikanye amajwi ahiwanyu Diane nahazwe mwari kumwe tuzosubire ejo nkaho twahereye mururanirwe mu banyi no mu vyanyu.